Imwumviriza ni Radio Ijwi ry'Amerika. Iradio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro. Ikaze mu makuru iyo kuri no mugoroba mugiye gushikizwa nanje kide niyo ngapo. Mu Burundi abaganga batanu barimwo ubutwara karere k'ubuvuzi ko mu ntara ya Mwaro bari mu minwe iperereza kubera gusaba ko umushahara wabo uduzwa.
Icyo tuzi ni uko icyo bafungiwe atamategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe kubisiremwa abakozi bamye basaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara bwo akazi kazoba gahagaze burundu.
Uyo ni Meransa Kizimana twara urunani FNSS ruhurikiyemo amasendika n'amashirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabishije kwishobora gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yateye akamo kadasanzwe kuko amahoro agaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe ingwano itera yiyongera mu buseruko bw'igihugu. Perezida wa Mexique yatangaje ko Mexique yakiriye abimukira bagera ku 111,000 birukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku itariki 20 y'ukwezi kwa mbere. Iyo Perezida Donald Trump yatangura imirimo yiwe, aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi. Mugume hafi ya maradiyo yayo. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita ku magara y'abantu ku isi OMS kuri uyu wa gatanu ryagabishije ko intambara yo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereje ibyago byo kwandura indwara nka korera, malaria, igituntu na virusi y'ibihara by'inkende. Eugene Mukankusa arabandanya inkuru.
Imirwano hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 n'ingabo za Kongo yakajije umurego mu gihe abantu babarirwa muri za miliyoni bari basanzwe mu bibazo bikomeye, nk'uko muganga Bureyima Hamasambo uhagarariye OMS muri Kongo yabitangaje abanyamakuru mu buryo bwa video ari mu murwa mukuru Kinshasa. OMS yatangaje ko abantu 600 bakekwa ko barwaye korera kandi ko abantu 14 bapfuye mu kwezi gushize mu ntara ya Kivu ya Ruguru, aho ibikorwa remezo bitanga amazi byahagaritswe n'ubushyamirane bigatuma indwara zibasha gukwirakwira. Ishami rya ONU ryita ku buzima rivuga ko ubushyamirane bwagize ingaruka no ku bikorwa bya OMS byo gutanga urukingo rw'ubushita bw'inkende mu burasirazuba bwa Kongo. Muganga Sambo avuga ko 90% by'abarwayi b'ubushita bw'inkende bari mu bice by'ibitaro mu kato bahunze kandi ko gutanga urukingo byahagaritswe iminsi 10. Uyu muganga yongeyeho ko zimwe muri gahunda z'ikingira zasubukuwe tariki 5 y'uko kwezi kwa kabiri nyuma y'uko 23 itangaje ahagarikwa ry'imirwano, ariko ko umwuka utari waba mwiza kandi ko ibintu bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. OMS yavuze ko mu mirwano iheruka abantu batari munsi 382 bakomeretse kandi ko abandi 843 bapfuye. OMS navuga ko ibitaro n'ibyumba by'uburuhukiro byarengewe ikurikije raporo z'ibigo nderabuzima byo mu mujyi wa Goma n'ibiri hafi yaho.
Urakoze Eugene. Perezida wa Mexique Claudia Sheinbaum kuri uyu wa gatanu yatangaje ko Mexique yakiriye abimukira bagera ku 111,000 birukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku itariki 20 y'ukwezi kwa mbere igihe Perezida Donald Trump yatangura imirimo yiwe. Tusubira dutega amatwi Eugene Mukankusa.
Perezida wa Mexique yasobanuye ko uwo mubare ukubiyemo abagera mu 2,500 badakomoka mu gihugu cye. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Perezida wa Mexique yumvikanye na Perezida Trump kuba ahagaritse imisoro ikanganye ku bicuruzwa bituruka muri Mexique. Ku ruhande rwe yemeye kohereza abapolisi 100 bo kurinda umupaka w'igihugu w'amajyaruguru ku ruhande rwa Amerika mu rwego rwo kurushaho kugabanya umubare munini w'abimukira bawambuka bajya muri Amerika. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nk'uko ahora bigenza, Perezida Claudia Sheinbaum yongeyeho ko Mexique nayo yasubije iwabo abimukira bo muri Honduras bajyanywe n'indege abandi bacinze y'ubutaka. Cyakora yashimangiye ko gutaha bitari ku gahato. Yabitangarije abo banyamakuru agira ati, ni ku bushake tuzabaherekeza kugira ngo bashobore kujya mu bihugu byabo kavukire.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushikiranganje bw'indero bwuguruye itohoza kuri kaminuza zitanu ku bibazo by'urwango rw'abayahudi. Thomas Kamirinda araduha ibindi.
Aya mashuri ni Columbia University iri mu mujyi wa New York, Northwestern University yo muri Leta ya Massachusetts, Portland State University yo muri Leta ya Oregon, University of California Berkeley muri Leta ya California na University of Minnesota yo muri Leta ya Minnesota. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Uburezi inenga cyane uburyo izi kaminuza zitwaye mu myigaragambyo yo gushyigikira Palestina no kwamagana Isirayeli. Imyigaragambyo yabaye kuva mu kwa kane kugera mu kwezi kwa karindwi 2024 kubera intambara yo muri Gaza. Minisiteri y'Uburezi isobanura ko itazihanganira ko zikomeza kwirengagiza ku bushake bwashinze imizi imibereho myiza y'abanyeshuri b'Abayahudi. Minisiteri y'Ubuzima nayo yatangaje ko igiye gufungura anketi ku rwango rw'Abayahudi mu mashuri makuru y'abaganga ane, ariko ntiyashyize ahabona amazina yayo. Mu cyumweru gishize, President Trump yasinye iteka rishyiraho ingamba zikomeye zo kurwanya amatwara n'ingengabitekerezo byibasira Abayahudi. Mu byo riteganya harimo ko abanyeshuri b'abanyamahanga bagiye muri iriya myigaragambyo bashobora kwirukanwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Aya makuru yose agezweko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse za YouTube yacu IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabishije kwishobora gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere y'inama igenewe gutorera inyishu intambara itera ikomera kurushiriza mu buseruko bwa Kongo, nk'uko urwandiko rw'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika rubivuga.
Urwandiko rw'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwarungikiye Kenya kuri uyu wa gatanu rutangaza ko kugira umutekano urangwe mu karere bizosaba ko igisirikare cy'u Rwanda gikura inteko n'ibigwanisho bikomeye byarwo muri Kongo. Kenya nicyo gihugu kiyoboye muri iki gihe ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko EAC. Ubwo rwandiko rutangaza ko mu gihe Amerika iri kisaba impande zombi zihanganye guhagarika imishyamirano izo kwiyumvira ibihano ku mpande zitazokubahiriza ibisabwa, harimo abategetsi b'igisirikare n'aba leta mu bihugu bihanganye byombi. Kongo n'u Rwanda biragirizanya uruhagarara rurangwa mu buseruko bwa Kongo, aho bagwanya ubutegetsi bwo mu mugwi M23 bafashe umugwa mukuru w'intara yakivuye mu buraruko muri iki gihe, ariko bafata ibindi bice mu buseruko bw'igihugu. Inama ikomeye y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko na Afrika mu bumanuko yatangiye kuri uyu wa gatanu mu gihugu cya Tanzania. Itetezwe ko Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame bayitaba. Perezida Kagame yagirizwa na Leta ya Kongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ibindi bihugu bikorana byo mu burengero bw'isi kwaho ibigwanisho kandi ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. U Rwanda rwagumye ruhakana ivyo birego. Mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye, ubushikiranganji bujejwe ikigega muri Amerika bwarafata ibihano Alliance Fleuve Congo, runani rw'abagwanya ubutegetsi rurimwo umugwi M23. Inyuma yuko bafashe Goma, igisagara kinini kurusha ibindi mu buseruko bwa Kongo mu ndwi irangiye, abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ku munsi wa gatatu w'indwi barigaruriye ikindi gisagara gicukurirwamo ubutare. Ni mu gihe bariko batera bajeja ku mugwa mukuru w'intara yakivuye mu manuko Bukavu, mu birenga ku gahengwe bari batangaje ku ruhande rwabo. Ibiro vy'ishyirahamwe ONU bijeje gukurikirana ibikorwa vyo gutabara ku munsi wa gatatu vyamenyesheje ko abantu n'imiburiburi 2,800 bapfuye mu ngwano iherutse kubera mu gisagara ca Goma. Muri ico gihe umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ajejwe agateka ka muntu Volker Turk kuri uyu wa gatanu yabwiye abari mu nama yihuta y'akanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu ko yiteze ko amabi afatiye ku gitsina yiyongera mu karere, arimo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamu kadasanzwe kuko amahoro agaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe ingwano itera yiyongera mu buseruko bw'igihugu. Antonio Guterres yagabishije ko ibintu bimeze nabi cyane mu gisagara cya Goma. Ni mu gihe abandi bihumbi n'ibihumbi bishwe, abandi bihumbi amajana n'amajana bavuye mu byabo bivuye ku ruhagarara rubandanya kurangwa mu buseruko bwa Kongo. Mufijo yatangaje imbere y'inama zikomeye z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika na EAC, ishyirahamwe ryerekeye iterambere ry'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu manuko SADC, n'ugwego rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano. Guterres yasabye ko ingwano ihagarara bidatevye, yavuze ko atanyishwa gisirikari hari ku ngwano muri Congo. Naha bagwanye ubutegetsi bo mu mugwi M23 batangaje agahengwe, leta ya Congo yarabyiyamirije mu kuvuga ko ari amayeri, yavuze ko ingwano ibandanya mu bindi bice. Guterres yariyamirije ihonyangwa ry'agateka ka muntu, harimwo gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu, kwinjiza abantu ku nguvu mu gisirikare no kugeramira utwigoro two gutabara abanyagihugu. Antonio Guterres azoja yagisabiba mu ndwiza mu nama y'urwego rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano. Ibiganiro bizoshimikira ku byerekeye kugarukana umutekano mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatanu, umuyobozi w'ishyirahamwe w'ishami ry'ishyirahamwe ONU rizezwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk yatangaje ko ibintu bibi cyane bishobora kuba biri imbere mu ntambara iri kibera mu buseruko bwa Congo, harimo n'ibikorwa byo gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu, asanga bizokwiyongera. Idonido kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Ibi yabivugiye mu nama yihutirwa y'akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bwa muntu, yasabwe na Congo ngo hakorwe iperereza ku ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu yamaganira ku mutwe wa 23 bivugwa ku kikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rubihakana. Aba barwanyi bafashe umujyi wa Goma kandi bigaruriye n'uturere twinshi. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Turk yabwiye abari bari mu cyumba cy'inama barimo abadiplomate n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi ati: "Ni hatagira igikorwa, ibibi bishobora kuba bitaraza bizagera ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo hakurya y'imipaka y'igihugu." Ati: "Abo bose bavuga ari kwijyana bagomba kugira icyo bakora vuba na bwangu bagahagarika ibi bintu biteye agahinda." Turk yavuze ko yakuwe umutima n'amakuru yagiye ahagaragara muri raporo ku gufatwa ku ngufu, gusambanywa n'uduce tw'amabandi no gusambanywa bucakara. Uyu muyobozi yavuze ko ibi bishobora kuzarushaho gufata intera ibintu n'ibigumu uko biri ubu. Intumwa y'u Rwanda yahakanye ibivugwa ko ari rwo nyirabayazana, avuga ko rufite ibimenyetso by'igitero gikomeye umuturanyi warwo Congo yashakaga kugaba. Ibihugu byinshi byari muri iyo nama byamaganye ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Congo, harimo n'ibihugu byinshi bya Afrika. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatanze icyifuzo gisaba ONU gushyiraho itsinda ryo gushakisha ukuri nyako, rikazatanga raporo yavuye ku bushakashatsi ku ihohotera rikorerwa mu burasirazuba bwa Congo bitarenze ukwezi kwa 9/2025.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Urunani ruhurikiyemo amasendika n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi ruriyamiriza ico guhita iterabwoba ririko rikoregwa abaganga basaba ko umushahara wabo uduzwa. Abakorera ibitaro byigenga bahembwa ayaterenga amadolari 170, benshi mu bakorera leta nabo ntibarenza idolari 65. Basaba ko n'ibimburiburi bohembwa idolari 680 ku kwezi. Mu gihe kugera ino saha atawuze irengero rya muganga Aimable Ndabereye atwara sendika y'abaganga yo mu Burundi Simejeb, urunani FNSS rutabariza abaganga bandi batanu bari mu minwe y'inzego ziperereza. Melani Murantunga Melance Akizimana atwara urunani FNSS aragaruka ku ihagarikwa ry'abo baganga mu kiganiro na mugenzi wacu Tiane Nininahazwe.
Ego nibyo, hari abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye, mbere hakaba harimo n'uwo batwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Mwaro. Bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro. Tumva yuko abo baganga atampu zarimo kugira ngo bafunzwe, kuko ikibazo bariko barashyikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari bijyanwe n'umushahara.
Bafatiwe mu mwanya umwe, bafatirwa hamwe, umwe wese wamusanga ariko aravura, byagenze gute?
Oya, urumva ko bari kure na kure. Mu karere ka Mwaro, karere bita Fota, bamufatiye i Bujumbura, sanga yari yamanutse kuraba umuryango afatiwe i Bujumbura. Mugabandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi, ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora, bagaca babafata bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yongo.
Ubu
bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
nta nkuru nani ntoyi turaronka itubira yuko buba barasohotse kuko basohotse twobimenya baracari mu minwe y'iperereza haragacerere karenze kuri ico kibazo
mu makuru yagiye arandikwa nandi natwebwe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga avuga ati nyongera agashara kuko rero umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi
murabona ico ngaha mu Burundi biragoye kenshi muri abo bigenga hari habigenga koko hariho nabandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro canka yandi mavuriro bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo aho rero niho bivuye ugakisanga rero baciye baravye n'ibyicaro baba bafite mu gihugu cyangwa ibyo baba bafite mu gihugu ugacusanga bagombye kwa abo bantu babakoresha ku ngugu mu mafaranga basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze hari hariho ibindi byavuga ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujyamo mukwibereye
umuti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yaranga n'abandi banse
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umu message generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2 kuko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze consultation baraduze imiti barayidubiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo muganga wawe akora ntibiduga muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ugamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo ntibafashwe neza cyane amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi bagutwara umugabo byarase ntibishoboka icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe ata mategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe kubyisiremwa abakozi bamwe basaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu
abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'u Burundi none yishura gute yabwiye ati turafite ntitubaha canke ntidufise nico dutuma ariko turaduze hari nyinshi ibaha
icyo kibazo nsa ni uwagitangiye inyishu iyo abantu bataganira nta nyinshi ziheza ngo ziboneke murumva igihe bari bashikirije icyo kibazo aho kuganira ko baciye bavuga bati ja mugasho ikibazo rero naho gifatiye harya ikiganiro ni ikintu gikomeye tuba turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye naye ahandi si ubukene butuma abakozi canke abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo muri ayo make ahari asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko byateza kugenda mugurumva ko atari ko biri bamwe barashavura abandi kubera afite ingumvu gaca yitwaza ingumvu kiwenda gufunga gaca usanga rero ingorane ziradutse habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu nta nyinshi bitora agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe
hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twabyumva cyane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi n'ahandi ariko urumva ko byatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga hari icizere cuko umuti utogwa
umuti utegereza gutogwa nyine umuti utegereza gutogwa naye handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandikire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntihaje ku kazi ngo aje mugashi umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kanje kise runo mukavugana ukuntu byogenda erega hagenda wabivuga kuko abe bayabona icyo yinjije
Isuku cya Amerika ryagerageje kurondera abajejwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko nta numwe yemeye kutuvugisha muri kuri iki kibazo igihe bazoboneka tuzobashikiriza ivyo badutangarije
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga za ku rubuga rwacu rwa Facebook radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza cyangwa mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Izigamirika.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Israel iriko irategura ko aba aritegura ko abanyapalestina benshi bava mu ntara ya Gaza, naho president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko Israel izoshira Gaza mu maboko ya Amerika inyuma y'intambara. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri inkuru.
Iyi ntambara yo muri Gaza yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023 yaturutse ku gitero cy'umutwe w'abanyapalestina wa Hamas muri Israeli. Hamas yishe abantu hafi 1,200 abarenga 800 muri bo n'abasivili, yatwaye bunyago abandi 251. Hagati aho imaze kurekura bamwe, abandi barapfuye ku buryo muri rusange ishobora kuba ikiboshye byibura 60 bakiri bazima. Nyuma y'igitero cya Hamas, Israel nayo yayigabyeho intambara mu ntara ya Gaza igenzurwa na Hamas 100%. Minisiteri y'ubuzima ya Hamas muri Gaza yemeza ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga 47,500. Naho Israeli ivuga ko imaze kwica abasirikare ba Hamas byibura 17,000. Nyuma y'iyi ntambara hazakurikiraho iki? Guverinoma ya Israeli yategetse igisirikare cyayo gutegura ukuntu abanyapalestina bazava mu ntara ya Gaza ku bwinshi banyuze inzira z'ubutaka, inyanja n'ikirere, ariko ntisobanura aho bazajya. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu avuga ko bashobora kuzagaruka Gaza imaze gusanwa no kubakwa bundi bushya. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres abyita kurimbura ubwoko.
It is vital to stay true to the bedrock.
Ni ngombwa rwose kubaha no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ni ngombwa kwirinda guhanagura ubwoko.
Naho Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabanje gutangaza ko igihugu cye kizigarurira Gaza.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika izafata intara ya Gaza kandi izayisana, izayubaka.
Nyuma yaho Perezida Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko Israeli izashyira intara ya Gaza mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'intambara, kandi ko nta basirikare ba Amerika bazajyayo. Hamas ihamagarira abanyapalestina bose kurwanya uyu mugambi wa President Trump wo kwigarurira Gaza. Abayobozi b'ibihugu bitandukanye nabo bamagana uyu mugambi wa Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abani nka Perezida Mahmoud Abbas wa Palestina n'abandi bayobozi b'ibihugu 22 by'umuryango w'Abarabu Liga Arab, Australia, Ubushinwa, Urusiya n'abu Burayi barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer.
They must be allowed to rebuild.
Abaturage ba Gaza bagomba kwemererwa kwiyubaka, kandi tugomba kuba hamwe nabo by'umwihariko mu rugendo rw'igisubizo cyo gushyiraho leta
ebyiri.
Izi leta ebyiri nk'uko ibihugu byinshi bibishyigikiye ni Israeli yo ifite ubwigenge n'ubusugire kuva mu 1948 na Palestina yo itarigeze ibugira kuva icyo gihe. Nyamara rero si ubwa mbere abanyapalestina baba bavuye mu byabo ku bwinshi. Nko mu 1948 abarenga 700,000 barahunze ubutagaruka bajya mu bihugu by'abaturanyi. Bo ubwabo babihaye izina rya Nakba, bishatse nko kuvuga ishyano. Naho intara ya Gaza muri iki gihe ifite abaturage bagera kuri 2,000,000.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Tuve mu karere ko mu buseko bw'hagati y'isi tugaruke mu karere k'ibiyaga binini, aho mu Burundi abakozi ba leta bakukurutse mu mwaka w'2023 basaba umukuru w'igihugu gushyira mu ngiro ingingo ibemerera agashahara kangana n'ako kwezi kwa nyuma mu gihe bari mu zabukuru. Uretse ko barungitswe mu karuhuko k'izabukuru batabyiteguriye, amadeni bari bafashe mu mabanki arabateye ikibazo cyo kuyishyura. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yifatanije n'abakunzi baryo, mushikirizwa na Thierry Vendayishimiye.
Mu mwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasohoye itegeko rigabanya imyaka yo gukukuruka iva kuri 65 ija kuri 60. Iryo tegeko ryatumye abakozi ba leta bashikana imyaka 60 bari biteze gukukuruka ku myaka 65 baje mu karuhuko k'izabukuru. Mu kwezi kw'indwi umwaka w'2023 abakozi ba leta bagera ku 3,354 bakukurikiye icyarimwe bizeye ko bagiye kubandanya bahembwa ayangana n'umushahara wabo w'ukwezi kwa nyuma bari mu kazi ka leta nk'uko biri mu ngingo y'105 y'itegeko nimero 1/03 ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023. Bankumuremyi Herman yahora ari umwigisha kuri lise ya Rumonge ntiyari yiteze gukukuruka ku myaka 60.
Ibi bicanye no gukukuruka twarubiriwe ntitwateguwe byabaye ibintu bije gihuruduka tutabyite guriye benshi twari tuzi yuko tuzokukuruka hageze no kuvuga ku myaka 65.
Donatien Bitsindikiye yahora agendesha imodoka ku bitaro bikuru byo mu Rumonge yarafise amasezerano y'akazi y'ibyo bitaro yo gushika kukuruke. Iminsi mike imbere y'uko kukuruka yari yasabye ingurane yo mu mugwi muri banki kugira ngo ashobore kwikenura.
Hariho ukuntu twari twagiye turafata amadeni mu mabanki imbere y'uko tukukuruka, hanyuma ayo madeni twari twafashe amadeni twisunze imyaka y'akazi aho twokukuruki, hanyuma turanerekana impapuro turerekana amayidentite yacu barabona yuko imyaka dusigaje niyo twasinye isa n'uko boduha amadeni. Wanashaka mbere jewe nasabye deni muri banki iyi BHB rero turagiranira amasezerano, wanashaka baranaza ku kazi baranagiranira amasezerano yuko jewe bazondihira gushika iyo myaka yo gukukuruka ikwiye 65.
Bamwe muri abo bakukuruke bemeza ko batashe atamugambi barategura wo kubasha kubaho muri ico kiruhuko c'izabukuru. Niyo Ngabo Tansise nawe nyene yahora ari umwigisha kuri lise ya Rumonge ku mvozi y'uko atamugambi yari bwategure ubasa n'uko atacafise akora kimwinjiriza amahera yosahiriza agafashanyo ko mu zabukuru.
Ariko kwa mbona bise ivyo no bafise vy'imuhira gusa vy'imuhira kwa tumuhira gusa kogwa tugusukura ahuri hadoba kinyuma y'urugo kigo cyaduto duto gusa tabine bise sino yotsima koi chan atukwe gos koko tukweko charuguru.
Uwo mukukuruke yahora ari umuforoma nawe yabwije Ijwi ry'Amerika ati ninjiye mu karuhuko k'izabukuru ntarapanga neza ico nzokora kugira ngo sinzobeho nabi. Ubu yaciye afata ingingo yo kubararima imboga ariko akemeza ko nibyahora bihuha ubu byahuhutse.
Ashubuzura bako kuko se coroshe kwese n'uri ku kazi yahora arira, utari ku kazi yahora arira, uwo byunyutse ku bantu bakukuruke uri ngizo tomati uracakabiri ntuje ku isoko kata kora kuri zonyene ziba umwimbo ugenze neza aho izindi ugashora yego uko tubaye muri imisi.
Bankumuremyi Herman we yemeza ko bamwe mu bakukurutse bamaze gupfa kubera ubuzima bubi bagiyemo batabiteguye. Ati ka gacupa bari bamenyereye kwa guteramira mu bandi ntibyabandanije bituma baguma bigunze havamo indwara hanyuma barashengera. Hari abadandaje ibitungwa canke amatongo bari basanganywe kugira ngo bashobore kubandanya babaho kandi babesheho imiryango yabo. Abandi nabo bamaze kubona ko ubuzima mu Burundi bubananiye bahisemo kuja bukuru bibe baja guhaha.
Urumva gukukuruka si bibi ariko ukugiye wihutagiza bamwe bari bagina abasha mbere hari abaciye bigira mu bindi bihugu kubandanya iyo mirimo bwigisha barabakira neza nk'abari mu Rwanda n'abatari bake.
Hari abakukuruka ariko bari baratanguye kurangura imigambi bayibangabanganya n'akazi ka leta bari basanzwe bakora. Ni nka Imani Bankumuremyi yari asanganywe ubunywero kuba rero ataco bariko barakora babeshejeho n'agashahara k'abakukuruke nabyo byongereza bajya bigatuma igihugu kidatera imbere.
Urakoze kuri iyo nkuru Thierry. Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bategurwe yongera bashikire kuri mikomare kumwe nanje Fidel Niyongabo. Amajwi y'ibiganiro zari bihagarariwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Nadia Taha. Tubikananuye tubifuriza kuroranirwa mu byo murimwo naho ubutaha.